VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi ry'Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC. Muri kumwe na Ngetiene Karekezi, mwese aho muri ndabasuhuje. Muri uyu mwanya tugiye kwibanda ku makuru avugwa cyane ku Burundi.
Tugiye dusaba ko aba bantu bari kubarutoteza ko boronde ko bakegera ngo bagafata kugira ngo bikunde umutekano wacu ukingikwe. Kandi twasabye abazize umutekano babandanye gukwiragira hose kugira ngo bikunde amahoro aboneke muri sekiteri y'iwacu.
Uyu ni umubyeyi w'umusore wiciwe muri zone Muyira muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Iyi nkuru kuri ubwicanyi bukomeje kuvugwa aho mu Kanyosha, ikibazo cy'isoko ryo mu ntara ya Muyinga ryahije rigakongoka, ndetse n'izindi nkuru zibanda cyane ku Burundi turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya gato kuri radio Ijwi ry'Amerika. Mwese mugume ku radio yanyu, mwese kandi ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Visi Perezida wa kabiri w'u Burundi ejo ku mugoroba yabonanye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon. Nk'uko itangazo rya ONU ribivuga, Ban Ki-moon yabwiye Joseph Butore impungenge za ONU zikomeye akomeje guterwa n'ubwicanyi bubera mu Burundi. Yasabye kandi Visi Perezida yamusabye akomeje ko guverinoma y'u Burundi yakora anketi zimbitse no kugeza mu butabera abantu bose bakekwa muri ubwo bwicanyi bukorwa. Ban Ki-moon yasabye kandi ibiganiro ya politiki bitagira aho biheza mu bantu bose byakorwa ku buryo budatinze. Visi Perezida wa kabiri w'u Burundi Joseph Butore yari New York yabitubibutse mu nama rusange ya 70 y'umuryango w'abibumbye. Ikiganiro n'umuryango n'umunyamabanga mukuru wa ONU rero cyabaye ejo masaha akuze ni ku mugoroba w'inaha muri Amerika, byari mu gicuku ku isaha yo mu Burundi. Twari twifuje kuvugana na Visi Perezida wa kabiri w'u Burundi Joseph Butore, ariko ntibyadukundiye. Twifuza ko yatubwira ku buryo burambuye ibyo yagejeje ku munyamabanga mukuru wa ONU aho i New York. Tuvi inaha muri Amerika dusubire mu Burundi noneho mu ntara ya Bujumbura. Umuntu umwe wo muri zone ya Muyira komine Kanyosha ku mugoroba w'ejo kwa gatanu yarishwe. Ni inkuru tuwategura mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka wagezaho uwo muntu yiciwe.
Uyagandaguwe ku mugoroba kuri uyu wa gatanu azwi ku izina rya Diodone Nijimbere yaguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho ku ibarabara rya Kiriri Muyira, ariko arangura umwuga wiwe wo kunguruza abantu ku ipikipiki. Umuvyeyi wiwe n'intuntu nyinshi agasaba amatohoza yihuta kugira hamenyekane abaraye bamuhekuye.
Twebwe dusaba ko aba bantu bariko barutoteza ko boronde ko bakegera ngo bagafata kugira ngo bikunde umutekano wacu ukingikwe. Kandi twasabye abazize umutekano babandanye gukwiragira hose kugira ngo bikunde amahoro aboneke muri sekiteri wacu.
Abahora bakorana n'umuhisi Diodone Nijimbere akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bati turababajwe n'igandagurwa rya mugenzi wacu, bagasaba abajejwe umutekano gucungera ibarabara rya Kiriri Muyira ngo kuko aharasiwe mugenzi wabo hama hari abantu bitwaje ibigwanisho bategera barengana bakabasahura.
Turababaye cyane, dufite akababaro kadasanzwe, ni kubera gusa atako kundi twokwifata ngo tugire. Twebwe turasaba abajejwe umutekano kugira ngo baducungerere umutekano, kandi natwegwe gusaba cungerera bacungerera abanyagihugu bose ngaha kubera hasanzwe kenshi hakunda kwibigwa n'abandi bantu. Twasaba ngo bashire abantu ngahanye bajeje umutekano kugira ngo baturindire abo basuma bishoboka babacunge babafate.
Kugajideho mita bavuma arongoye zone Muyira, ubwo rupfu n'ubugizi bwa nabi buvanze n'ubusuma warongoye zone Muyira akamenyesha ko agiye kuvugana n'abajejwe umutekano kugera bacungere neza uruja n'uruza ku ibarabara rya Kiriri Muyira.
No mu bihe byahera bahora bahategerera, ahubwo gusa tugiye kuvugana n'abajejwe umutekano kugira ngo bakomeze kuhakorera bahagenzure cyane kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu turongoye bubandanye kandi mu mahoro n'umutekano.
Hariho ivyo bita inyabune ishusho mugiye kugikorera ko gute kugira ngo ntihagire umuntu asubira kwako.
Inyabune iri kwirakora nk'uko bisanzwe dusanzwe dufise na calendrier turiko tugira amanama tugira amasensibilisation kugira ngo inyabune itsimbatare. Narijya dufise abatware bashasha ku misozi, tugiye kuvugana rero n'abo bantu basanzwe bakorera muri iryo barabara na cyane cyane mukunguruza abandi ku mamoto, cyatuvugana n'abajejwe umutekano ingene twakorana neza kugira ngo dufate abo bantu b'inkozi z'ikibi akora ibyo bintu by'ubusuma bwo kwiba no kwisha.
Amakuru dukesha abajeje intwaro muri komine ya Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura yemeza kuwo yarayagandaguwe abayihugira gatatu mu kiringo cy'ukwezi kumwe yishwe arashwe n'abitwaje ibigwanisho bicira umuriro bataramenyekana gushika ubu kumugira mu ntara ya Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Abatwumva iyi gahunda y'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi ku Ijwi rya Amerika ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mwadukurikira kuri FM 94.9 na 95.2. Mwadukurikira kandi no ku rubuga rwa internet kuri adresse radio@gmail.com. Kuri Facebook na Twitter ni imbuga zombi mwakumva ibiganiro byacu mukoresheje ijambo rimwe gusa rifatanye radio yacu n'Ijwi rya Amerika. Turacyari mu Burundi, abasirikare n'abapolisi bashinjwa kuba barashatse gukuraho ubutegetsi bwa President Pierre Nkurunziza mu kwezi kwa gatanu bose boherejwe gufungirwa muri gereza nkuru yo mu ntara ya Gitega. Kugeza ubu kandi leta y'u Burundi ntiravuga impamvu nyirizina yatumye abo bantu batabwa muri yombi. Ni inkuru tuyakurikiranye na mugenzi wacu Igitega, ni Eloge Willy Kaneza.
Abafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi kwabaye ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka bagera kuri 28. Muri bo 11 nibo bari basanzwe bafungiwe mu ibohero rikuru ry'Igitega. Muri abo hakaba harimo General Major Cyril Ndayirukiye ya nimero ya kabiri yakagwi k'abasirikare na polisi bari bemeje ko bafashe igihugu. 17 basigaye bari bakwiragiye mu mabohero atandukanye nko mu Rumonge mu manuka bw'u Burundi, imuyinga mu buraruko, muramza hagati mu gihugu no mu ruyigi mu buseruko. Abo bahora muri ayo mabohero bashikanywe mu ibohero rya Gitega ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 25 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015. Uko guhindurirwa amabohero abashingwamanza baburanira bemeza ko atavyo bamenyeshejwe. Ariko Maître Onesime Kabayabaya, umwe muri abo bashingwamanza, amenyesha ko ari bisanzwe ko munyororo ahindurirwa ibohero bitabanje kumenyeshwa abamuburanira cyangwa umuryango. Uwo mushingwamanza anatubwira imvo zigera kuri zitatu yibaza zatumye abo bafungwa bajanwa mu ibohero rimwe ry'Igitega.
Ikibazo cya mbere jewe naciye nimvira ni rwa rubanza rwari rwaratevye kuburanishwa kuva mu kwezi kwa gatanu gushika ubu haheze amezi arenga ne, nkagira nti ubu rero ngira batangira batangure kuruburanisha. Ariko biravugwa yuko baba babazanye Igitega kugira ngo babakure ku mbibe ngo kubera begereye imbibe bohaba batoroka bakaja mu bindi bihugu. Ari kindi gifatanye n'ico biravugwa yuko boba bashaka gusa nabo bugaranira ahantu kugira ngo ntihagire batera bagwanye intwaro nkuko vyabaye, kandi ruhagarara rukaba rukiriho yuko bosa n'abantu bafashwe ko imbohe kugira ngo abo botera bagire bati mukaramuka mututeye aba bantu banyu ntibahapfa. Urumva hamwe vyo bari ivyo ari ibintu bibi cyane.
Uko biri kose ikimaze kumenyekana n'uko mu ibohero ry'Igitega haherutse kubakwa utwumba twigenga tw'umwe muri abo banyororo. Bamwe mu miryango yabo bavuga ko intumbero y'utwo twumba ari ugushaka kubafungira ahantu atanumwe azosubira kubabona kandi ntibabemerere n'uko bagemurirwa, icyo bita isolement mu Gifaransa. Maître Kabayabaya aremeza ko utwo twumba twubatswe, ariko ibyo ngo ntibisigura na gato ko intumbero ari yo kubagirira nabi.
Kuba vyonyene babagiriye icumba umwe wese arimo sivyo vyerekana ko baba ariko barabarenganya ngo bariko barabahohotera siko bimeze, ahubwo iyo bavyanakunda umuntu wese ari munyororo akabafise icumba ciwe kimeze neza, dufata akabafise nk'amazi akabafise aho yihagarika akabahumeka neza akaba ari igitanda kimeze neza hariyo n'umuco, ivyo vyose tukanabishima. Ahubwo mugabo turazi ko iminyororo idasanzwe imeze neza, ico tutazi ico naco naco nokivuga ko ni imvo yo kubikora. Babikoreye iki? Babikoze kugira ngo bakoreye iki? Babo babikoze kugira ngo bafatwe nk'abanyororo nk'uko vyaterezo kugenda. Igitangaje ahubwo ni ingene baronse ingene banyarutsa kubaka icyo byumba by'umwe muri abo, kandi tuzi ingene mu minyororo y'u Burundi abanyororo bagerekeranye.
Kuri uyu wa gatandatu inzu y'umwe mu basirikare bakuru bahunze yitwa General Major Guillaume Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira ajejwe ibibazo by'igipolisi mu biro vya President Nkurunziza yasatswe n'igipolisi. Iryo sakwa ryabaye inyuma yaho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu haterewe grenade zibiri kuri urwo rugo rwiwe, imwe yononye imodokari n'idirisha, iyindi nayo ikaba itaturitse. Umwe mu baba mu rugo rwiwe yatubwiye ko bidatahuritse ingene igipolisi cyihutira gusaka aho gukora amatohoza ngo bamenyekane bateye uwo muhana. kuva bafatwa ku itariki ya 15 kwezi kwa gatanu uyu mwaka abasirikare na polisi bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi n'abarenguka imbere y'umucamanza kugira ngo yemeze ko babandanya bafunzwe cyangwa bo burana bidegembya detention préventive mu gifaransa mu bisanzwe amategeko avuga ko inyuma y'imitsi tarenga 15 umuntu ahagaritswe n'ubutungane acajanwa imbere y'umucamanza akemeza ko abandanya ari mu munyoro canke kuburana yidegembya atahiwe eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Nijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwese yabatangiye kutumva muri uyu mwanya mbifurije ikaze. Turibanda ku Burundi muri aya makuru mu ntara ya Muyinga. Abacururiza mu isoko rya hitwa Karama muri komine Gisorwe ubari mu Kangaratete. Ku mugoroba w'ejo kwa gatanu isoko bakoreragamo ryarahiye rirakongoka ku buryo bahombye imitungo yabo yose yaririmo. Ni inkuru twogezweho muri uyu mwanya na munyamakuru wacu n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze. Ndarurinze yarageze ariyo soko ryari ryubatse. Jean Bosco.
Isoko ya Karama yahiye yose iratokombera iri muri komine Gasogwe ku rugabano rwa komine Gashoho. Ku mugoroba wa gatanu yaraye ihiye haboneka abakenyezi n'abana bagerageza gutorora hirya no hino ibiharage biri muri byinshi byari byazigiriyeyo. Abarangurira imirimo kuri iyo soko baganiriye n'ijwi rya Amerika ku mugoroba wa gatanu baravuga uko vyagenze.
Uva ku byatanguye twebwe twumvishije saa sita neza umuriro utanguye kwaka. Nuvuga nta n'umuntu n'umwe yasohoye ntuntu nadukeya kandi mu minota nka 30 isoko yose yari hejeje gushya.
Naje nsanga ku bwishi umushanwa wamaze kuranda gataya amazu yose ntikasigaye tuzu two hirya gusa dukeya. Bavuga ko ibintu byose mbere byarangiye. Ndahamagara nk'uhamagara mu standere hanyuma chef de zone aranyitaba agira aranyitaba n'ukuvuga yashyambwira ati none tubahamagarire imodoka y'ikizimya moto. Namubwiye ndamubwira nti ntacyo jewe reka mbanze shikiye nda ariko ndahashitse na shesanga ari bitangaza n'ukuvuga nashiye ndamutelefona njye ndamubwira nti ariko rero nari mwogerageza mukaturungikira mugabo ntacyo kivuna.
Abandi basize utwabo n'abarimyi bo mu micungararo y'iyo soko babitsa imyimbu kubadandaza.
Aha ni nabikiri duharage tuguteragira aha makiyosi kujya batumbikire n'esinzi n'uyu mwaka sinzi mugihe tuzoteragira mbere huko ko beshe babitsa ngaho duharage
kuri ki mwabitsa kubadandaza.
Turabizeye cyane ngo turatubizeye ko twamatubitsa ngaho keshi rimwe na rimwe
nkajyane nibitwa n'ibizi jibirire abambaga igisanze kubera ubusuma bw'umwihariko adakubiza ngaho ku isoko nyine ibihimbo kwa byatu twarimo.
Wewe ngaha wahahishirije iki
ibiharage nyine kwa bisoma mu makiyosi fesho twosaba nuko nyine umudufasha mu kazoduhi imbuto yo guteragira atahandi tuyizeye.
Ngenda kumana Gerevazi umukuru w'umutumba Karama ati nakaga haba kubanyagihugu canke ku butunzi bwa komine.
Abadandaza bo bafitiye amazu ngaha yo bayononekaye gose cyane ni nka 250 kubera kuko twebe turaba amazu twakuramo amafaranga nyene ya leta ayo mazu niyo tuba duharura gutyo kukubera kuko yandi yaramazu yugaye. Iyi soko yari ya mbere kubera kuko niyo yatanguye ngaha. Iyi soko niyo mu 61. Iyi soko igituma twahombye cyane natwebwe akaronka nk'abanyagihugu basize ubuzima bwabo. Nta munyagihugu n'umwe yari gitunze biharage mu mihana bose bazana gushingura ngaha gusa. Ibyo bintu bamaze kubishingura ngaha rero bakaza baraza batora batwara ibyo bace kurya none nk'ubu bose bari mu maganya.
Kuvyateye umuriro muri iyo soko bavuga ko wadutse mu kazu kamwe ivyimviro biratandukanye n'ububisha butibagiwe.
Gusa turakikanya ko abantu bayituri kuko nakwatamyaga nkuba dufise kwatabari mu gihe bari bacanye turakeka ko abantu bayituri
kuko mutamaseru zuko rero karakazu katagiramo n'ikintu kari mutuvuta twenenetse gusa twicanaje ariko ako kazu bakavuga bati nkeka babo kuba bakohereje mu esansi kugira ngo izo nzu zifatwe. Hanyuma rero twatinze turakoresha iperereza ku banyeza mu bararanga baduhakani ariko uwo mucanu twashyize dusanga rero umengu woba yabikoze uwakoze icyo cyaha yagikoze yisunze kuko abonye abanyeza mu bajyamye basinziriye.
Semforiye bashaka umuhanuzi wa musitani wa komine Gasogwe ajejwe iby'imibano n'intwaro avuga ko bagiye gusaba abagira neza kugarukira kuri abo banyagihugu bahishije utwabo.
Ugiye kudodora hirya no hino umushingamateka Mitavuma Francois yatowe muri iyo komine n'intara ya Muyinga nabo nyine twari kumwe ashobora kubwira bene igihugu ko tugiye guhiga hirya no hino na cyane cyane duciye mu bushikiranganji ko gufatana munda kya turabiye uko duce mu mashiramwe nka PAM za Ceres ikanandi mashiramwe nka Audio Vision turabiye uko borosa akabuto ko ndikubona cyihutirwa cyane kugira ngo abantu bashire guteragira kwa gatasi bona yuko nakavura akagiye gukoroka nino mise
uwo mutware avuga ko hari byinshi biriko birakogwa kugira ngo bakinge iyo miriro
twa turahimiriza bene igihugu kugira ngo bidanaza byabo ishobore kuba biri asire nubwo twaratangwe guhimiza bene igihugu bo muri zone Kiremba ku mutumba wa Gasuru barashobora kuyubakira isoko ya kijambere n'uye bamaze bise nabo nyene kubera gutinya imintu ya nyakanga hari babimuriya makioski wariko barasubira mu isoko nshasha yuka kuyubakira iteye igomwe twatwe tuvuga ariko tuzoca dutangura guca ikatwa cyatu cya karama nawo mwe murumva yuko bice bishika tutari bwatangura kumvisha umugambi kya bibakire amasoko ya kijambere ataraya imba
ico kimwe n'abambere Sefurie bashaka avuga ko batarashobora kumenya neza icateye uwo muriro igasogwe mu ntara ya Muyinga Jean Bosco Ndaruyinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ryumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwese nongeye kubifuriza ikaze mwe mu gifungura ama radio yanyu ndetse namwe mwakomeje kumva ibiganiro byacu kuva isa 10. Mwese kandi mbatumire ko mwatugezaho inkuru zawe wanyu mwatwandikira mu nyandiko ngufi cyane mukoresheje email zacu twabahaye, mwakwandikiza kandi amafoto ndetse na za video sibibiri wanyu. Uyu ni umunsi Ijwi rya Amerika riteganya kubagezaho ibyiyumviro byanyu. Ijwi rya Amerika riha umwanya uhagije abanywanyi baryo bagatanga ibitekerezo byabo, ibyabaye iwabo, ibyo babona bakabisangira n'abandi. Nibyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro muri sanga amaze kugenda n'abanywanyi ndetse n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika.
Adela, uraho neza?
Ndakomeye kabisa, ndakomeye Thomas.
Yee, uduhamagaye uri hehe?
Asha, ndi mu ntara ya Rumonge, ndi mu Rumonge ibuyengero.
Hameze gute ubu ngubu?
Ubu ngubu gishasha mbona ibuyengero kandi kiriko kimera nk'ikitunezera. Imana iratwibutse bromato, turahejeje kuronka kavura nyene kokomeza ko urumva turashora kubandanya tubaho buke buke kuko izuba ryari ryabaye ndanse ahangahe mu Rumonge.
Imvura yari imaze igihe kingana iki sitaboneka aho ngaho mu Rumonge ya Dela?
Asha, hari haciye nk'ikiringo cy'ukwezi kurenga itagwa yari yameze nk'itasurira tasura nyene. Abatera turatera muri aka gace k'ibuyengero, hama rero ikirakabuka ikiringo kirenga cy'ukwezi kose nawe ikizuba ari kizuba. Urumva hari hageze igihe ibiharage, ibigori byasa n'ibiriko biruma kabisa, ariko ubu turabona uno munsi karatamitse hamwe ko cakabandanya turashobora birashobora guhembuka kabisa.
Yaguye ku buryo bushimishije cyangwa ni kwa kundi gusa kw'akavura gakeya? Yari meze gute?
Yo, ni gake cyane, ni gake cyane, ariko nk'ubu ndabona ikirere kiranyereka kumenga mu ijoro harashobora kugwa iyindi nkikashikanye hasi kabisa, inkungugira camezo nk'irimwo, ariko hamwe mu ijoro hosubira nk'akasubiye twobishima hako izuba riguma ryaka. Kandi rero ibi byose tukaca tubona ko Imana kabisa rimwe na rimwe aha mu gihugu tuca tubona kumenga hari ibintu bitariko bigenda neza. Imana irashobora kumera nk'ibihano Burundi, kuko urabona Burundi buri ni mu bihe bimeze nk'ibigoye nihatari.
Urakeka ko kutagwa kw'imvura ari igihano cy'Imana?
Nafite nyine birashobora kunabamwo kuko urazi Imana ni hatari, birashobora kubamo kuko Imana niyo ikora byose, ariko rimwe na rimwe ikaraba ati abantu ikaraba ko icyo gihano kitoca kironka abantu kivunga ikabihindura.
Nimukomeze rero muyisabe ibababarire
yose cyane rwose. Ubu ngubu no kubandanya dusenga, hanyuma ikindi.
Yego.
Ikindi kiriko ki ngahe ibuyengero abanyagihugu baho bariko babona kumenga ntikiriko kigenda neza, niki kintu cyerekeye abarimyi b'ikawa kabisa bariko bidoga cyane, bariko bidoga cyane kabisa kubona ngo ikiro cy'ikawa kigiye guhemberwa amafaranga ijana namwe. Murumva ni ibintu biteye akoba, hari hagenwa amajana atandatu ariko bikaca bihinduka ngo amafaranga ijana. Ubu ababyeyi afise abana bagomba kujya ku mashure bakeneye ibikoresho bikwiye, bari bizigiye amafaranga akwiye mu ikawa. Urumva n'ikibazo.
Ikiro kivuye kuri 600 kijya ku ijana, ibyo byatangiye ryari?
Acha, no bamenyesha neza abazi gatoya kuri izine idahantu bita izamabanza ejo ejo abavyeyi barapfuye gutora iryo janajana urumva siheza kabisa siheza kuva ejo baratanguye kuyatanga bakaca bavuga motife ngo hiyo muri Amerika ntikariko kajayo neza urumva ni hatari
none se ubwo leta irabizi ntacyo yakora
ashumbi cyo kibazo nico nyene niba se arabo baba yahemba bagomba kugira amanyanga niba iyo Amerika yarafatije bihano sitakiri kawa y'u Burundi ivyo ntabyo tuzi tw'abanyagihugu bato bato tuca tuvyakira uko nyene none si mukuru umutegetsi ahubwo yoba ariko abyumva akaba hari icyo abiziho yogira icyo ahumurije abarundi ku maradi ya mwamwe ariko avuga n'izi rya Amerika ari bimwe abarundi bakagira icyo bafashe kandi ntihahora hashika nk'iki gihe kabisa tuta abarimirika w'abatararonka agahera ariko urumva n'ubu niho ariko araja kandi ubona isubisha ni yatanguye haciye indwi yose
Adele ndagushimiye cyane
urumva nihatari nyene nihatari kandi ikindi gitangaje iryo jana ntabwo ririko rifatwa na leta y'u Burundi sinibaza ko ari abo bene amajine baca babifata nta muntu abizi kabisa nta muntu abizi nico gituma rero mwaca mubwira icyo mufashije kuba mukorera ku maradiyo muri abantu bakomeye Thomas
ye ndagushimiye cyane
acha nimwe mukoze nimugire igihe nyacu
yari ngabirano Adlin mu Rumonge Buyengero Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite na Richard. Richard, wiriwe neza?
Wiriwe kamere ndi namahoro.
Ye namahoro rwose.
Wow, umwo aya masaha mu karezi.
Eh.
Ego hanyuma kabambone yakaje mbere yo gushimira abategetsi na cyane cyane mutaneri kwitegara no gusohora. Aero sikiriza yuko umunyagihugu aje muri komine avuye mu yindi komine cyangwa mu yindi ntara. Azo hamara ikiringo kiri munsi y'ukwezi ategeza kubanza kujya kumenyesha ko bategetsi bibanze mu gihe azo hamara ikiringo kirenze ukwezi akazobanza kujya gusaba urupapuro mu ikomine avukamo bakamuha umudondoro wiwe ibyo aje gukora n'agiye kubikorera ibyo nabyo rero bikadufasha mu gucunga umutekano w'abanyagihugu bikadonagabanya n'ubusuma bumwe bimwe na cyane cyane inkozi z'ikibi zitandukanye mu gihugu
aho ngaho se mu kabezi hari hari ubusuma bukomeye
oh so kuvuga ngo mu kabezi ariko mu Burundi kubera ubukene turimwo ibisuma bisanzwe bihari nko mu gihugu cyose ndetse ngira ngo no kwishyiko birahari ariko hano naho utari busanzwe bukabije cyane ariko ni bafashe umugambi wo gushobora kubugwanya utari bwahari bwari guhamaze kwaba nabwo ngombwa bugwanye kuko hamerereye ejo bundi harabaye abantu baje kwibimatera abanyeshuri bahara baryamako icyo dusanga rero bari mu bantu rero babimukira usanga mu yandi makomine baje bari baje kwiba ku ishuri dusanzwe twegeranye hafi y'undi mupati nyakuntu yadufashije yorohereza urugendo abanyeshuri rero bice bituma rero bibonetse ko ari abantu bavuye mu yandi makomine mu zindi ntara acyafatwa rero ayo mategeko azotuma umuntu aje byoroha kumucunga
abo bantu se bari baje kwiba muri iryo shuri batawe muri yombi
ego barafashe numba n'abantu babimukira basanzwe babanyenenga mu karere ariko baje vuba kurabona bugiye umuntu yimuta ryeye yimuka kobera ingeso mbi abafise habaye akabona handaza kuyihisha rero bafashe muri ubwo buryo hanyuma twashaka kandi muzutumire ko Dr. Waberwe utware banki muri Republika
ego
kugira ashobore kudusigurira ibijyanye n'amafaranga mashasha turi ko dukoresha kubera ko turabona ko cyandikanye cyane n'amafaranga twahorana kuko n'amafaranga kenshi niyo bishikiye ukibagira ukayamesana ubwiye kuyakura aho wari wayashyize usanga yaserutse ku buryo yashyiriye n'umuntu acagira ko ari pirati ariko ayaho hambere twahorana naho yamesana ukayanagororana ubwiye kuyakura aho wasanga ikomeye rero twashaka mudumu dutumire ko ashobore kutubwira kandi kare hagati y'amafaranga ya kera na y'ubu ndetse ashobora no kutubwira aho ifaranga ry'u Burundi rigeze afatikwa andi mafaranga y'isi kuko tubona mengi ifaranga ry'u Burundi ryaritse agaciro rigeze mu isoko
reka tuzagerageze tumutumire
ego hanyuma naretse n'icyo nagomba gushikiza ku bijyanye n'ibijyanye n'ibiganiro twumva bigiye kuba
ibiganiro bya politiki
ego
no
kuri twebwe abanyagihugu b'abarundi dusanzwe duhanzwe n'ibibazo by'ubukene inzara n'ifuti itandukanye ituruka ku bukozi bw'ikibi ndetse ahanini twavuga yuko bituruka kutumvikana kwa politiki bike bikanavugwa yuko leta ikagiriza yuko abantu bari mu runani senarede barimo n'ubantu washobora ko babikora ariko leta nyene ivuga yuko abantu bari mu bantu bahungabanye umutekano igacivuga yuko idashobora kuganira nabo byumvikana nk'abagi kubatoye ko batera ubwoba yuko menga abantu babongereje gashapo kutobandanya bakora ibyo bintu nkanabona n'akaryo gusuka gushobora gusaba abanyepolitiki y'u Burundi nibareke kuraba inyungu bafise muri politiki nibareke kuraba imiduga myiza myiza bagiramo nibareke kuraba amazu meza bazubaka muri manda canke mu nta mu ngorane badota mu Barundi ariko nibaraba amaraso y'Abarundi kuseseka nibarabe Abarundi bari kwagwa mu bukene nibarabe inzara y'ipolitiki y'Abarundi bareke kuraba inda zabo kuko iyo izo ntamba bariko bazitera ubwabo bazitera bafise baba bacungera bafise yo bahungiye ariko twibona kigubato inzu twagirira ingorane ugasanga wumva ngo wazibyumvira bya politiki n'ibyo byumvira utari kugaburira cyane ngo ishobore no kurihira amafaranga y'umwana ku ishuri ariko kuba gusa uzize yuko ufite cyane kirizi turifuza rero yuko boga itanu umwe bakuyemo ufise kibazo cyose kimubakiye ku mutima akivuga ndetse ngasaba n'abanyepolitiki y'u Burundi ariko kugira incabimbye rwose ku buryo bategana imitego ugasanga bariko bashaka kutadika n'ibintu n'umwana muto yashobora kubabona kandi nyinshi bo nyene bayibonera iyo rero bariko baganira nibaganire bahuza bavugishe kuri
ye Richard ndagushimiye cyane rwose yego nawe guhezagire yari Richard rero uri mu Kabezi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Kwizera Kwizera wiriwe neza
yewe turaho
ye wowe uri hehe se ubu ngubu
turangaje jumbo
nuko terera rero nawe
yego ahari ni cyakaza cy'umutekano mbona bikomeza kumera nayo mu gisagara cya Bujumbura abantu batoka ibiziga hirya no hino kubona kumenga leta ndo ntacyo bibyo nako ifata mbenego nko kumenga nta kwifata mbenego nko kumenga nta kintu kiri mu cyaba Bujumbura mbona tubwira ko umutekano ukwiye ariko araba hirya no hino abantu bakoze ibiziga bine bangana bana kandi biteye ubwoba byo kuri hanyuma wararo kwa bwiringire zaniro ukabona ko abavuga ko abari hanze mu bantu bashobora kuganira nabo abari hanze baraba kandi tukabona ko mu gihe aba bari hanze nibo tubona neza yuko ubona ko nabo mu gihe batoba barimwo simbona neza icyo byaba bigiye gufasha abarundi cyane nabo ganira abantu tubona abandi badujya mu gihe iyo baza bavuye bari bo hanyuma uri kwaraba neza ukabona ugaca wibaza mbega byega ko uwashinze umuntu kabona ko tunga ko neza uwo mugwi udatwaruka mu buyobozi mukuru w'igihugu mu gihe tuzi ko kugira ngo ibyo turishe ngaha aho bigeze uwo munsi ni uko igihugu nawe uratwa niwe sunda ry'ikibazo kidufite no mu uyu munsi akabe nawe yari ashinze uwo mugwi icyo gituma cyacyidere kinini ya cyane ko ashaka kuvamo ikintu mu gihe uwateje ingorane ariwe nawe yumwe ugakandi gushinga imigwi izajya kuganira urumva ko bigoye gusigura bitanumvikana gatoya hamwe munsi aratubwira yuko ariko leta yo ndikora igihe cy'umutekano igihugu cyose kimeze neza atangurane n'ishami cyenda kugera dufite imeze neza ariko akaba ata munsi wa rimwe n'imana atangoza atari ngana n'isaga cya Bujumbura icyo ni zahe gihe cyo ngira ngo bizako bya kamara maza ko icyo cyose cyo mu gitondo ari ngo ngo n'amagombe bya sanga n'isaga muri gace badare ingeni umuntu ashobora ko ibintu bimeze neza kandi ari ibintu bigaragara rero ku mugaragaro amasaramu ya mwese murabashikira ku ntuwe yashikira indege y'iziga bitwa ku munsi munsi icyo ni mutanga amagisaga cha Bujumbura. Bwacho ngene n'umuntu ashaka kuba yuko igisaga cha Bujumbura ubumwe ni fata ko twese fata pare nka umuntu wo mutima w'igihugu. Iyo rero umuntu ariko akubwira ko umutima akakubwira ngo umutima ngo uragwaye ngo mugango ntugwaye cyane. Hama mwese byo kuri na wa mwese yamara byo kuri naho wanka ndende abantu hajyana haragwaye akubwira ati ntiye ngwaye. Uko biri kose byanka bikunda iyo umutima maze gushikirwa uwo muntu byanka bikunda arapfa.
Barakoze Thomas Kamili ndarabanga mu ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri isanga mwumvise mu kanya ariko kandi saba gusa namwe mwese aho muri turabatumira umunsi ku wundi mujye mwitabira gahunda zanyu gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika iyi radio ni yanyu twifuza rero ko mwagiramo uruhare ku buryo burambuye mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu mutwandikira mwohereza inyandiko amafoto na video tukabitangaza ndabashimiye mwese kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi weekend nziza mukomeze mumva gahunda z'ijwi rya Amerika hano i Washington DC